Mwandanya kumviza rati zwidi Ameriki bugiri Washington DC mkirundi no mkinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyonga bonda baramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Tutega amatwi RS Rigirimana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidel avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku mugabane wa Afrika aha bategetsi ba Tunisia bavuze cyo ku munsi wa mbere ko bahagaritse bongera baratabara amato yari mwabimukira barenga amajana 650 bariko baragerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya baciye mu ibahari hari mu mpera z'indwi irangiye babaye abimukira benshi bafashwe muri ubwo buryo mu kiringo cy'amezi abiri yonyine izinga ry'Ubutaliyano rya Lampedusa abo bimukira bakunda kugana bajamu iri ku birometero bitarenga 140 kurundi ruhande ko hakujya yibahari uva muri Tunisia abategetsi b'igisirikare cha Tunisia gikorera mu mazi bavuze ko muri rusangi abimukira 657 bari mu mice 46 itandukanye ari batabawe canke babuzwa kujabuka hagati mu y'iminsi ya 5 n'uyu munsi wa mbere uheze bibiri bya bitatu byabo bimukira baturuka mu karere ka Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara abandi basigaye bakaba ari abanyetunisia. Muri Afrika kandi muri Mali umuhari w'iterabwo bushamikiye kuri Al-Qaeda warigambye jo ku munsi wa mbere ko ari uwishe abacangiro bane bavuye mu Burusiya bakorera ikompanyi ya gisirikare yitwa Wagner umutego babateze mu micungararo y'Bandiagara hagati na hagati muri Mali. Imenyesha makuru ivuga ko abo bakora iterabwoba batanye mu mitwe nabo bacangira Burusiya ku munsi wa gatandatu mu ntara ya Mopti mu kwezi kw'indwi uwo muhari nyene w'iterabwoba waremanze ko ariwo ubazwa igitero cyabaye ku kambi ikomeye ya gisirikare muri Mali cyari gitumbereye ngo kwihora kuko leta yifatanya n'abo bacangiro ba Wagner. Umushikiranganji wa Afrika y'Epfo wo kwivuna basi nawe Tandi Modise ejo kuwa mbere niho yashika muri Moscow mu Burusiya mu nama yatunganijwe n'u Burusiya yiga ku mutekano mpuzamakungu. N'urugendo rukozwe mu gihe u Burusiya bugihanganye n'igihugu cya Ukraine ku rubuga rw'intambara. Ni mu gihe kandi abasirikare b'Urusiya bariko barigarurira ihinguriro rya mbere rinini rya nikirere ku mugabane wa Buraya. Uyu mushikiranganji wa Afrika y'Epfo akoze urwo rugendo haizi minsi itari mike. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken agendeye Afrika y'Epfo. Urugendo rwa Blinken rwari rutumbereye kugwiza ibihugu bya Afrika bishyigikiye Amerika mu kugaya ibitero Uburusiya bwagabye muri Ukraine. Afrika y'Epfo ntirengeshanya kuvuga ko ataho ihagaze kuri iyo ntambara, ariko abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko uru rugendo rw'umushikiranganji Modise muri inama mpuzamakungu i Moscow mu Burusiya ari kimenyetso kigaragara cy'uko Afrika y'Epfo iri ku ruhande rw'Uburusiya.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mwevugwa hanze y'umugabane wa Afrika umugwi ugira kabiri w'abashingamateka ba leta zunzwe ubumwe za Amerika bari bamaze iminsi muri Taiwan baratahutse inyuma yo kubonana na Perezida Tsai Ing-wen hamwe n'abandi bategetsi ba Taiwan. Ugo rugendo rwabo rwakurikiye ubwo umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi. Ubushinwa ntibwatevye gutangaza iyindi myimenyerezo ya gisirikare mu micungararo ya Taiwan mu kugaragaza ishavu kuri urwo rugendo rw'abashingamateka bari barongowe na senateri w'umudemokrate Eddie Marquis i Taipei ku mugwa mukuru wa Taiwan. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire Ned Price yabwiye amenshi makuru ejo ku munsi wa mbere ko Ubushinwa buriko burarenza urugero mu kubyifatamwo nabi kuri izo ngendo. Ambasaderi w'Ubushinwa muri nawe Zhang Yun yavuze ejo ku wa mbere ko urugendo rw'abashingamateka aragasomborotso kandi ari guca kubiri n'ivyo Amerika yiyemeje kwidakwiye gufata Taiwan nk'igihugu cigenga.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, umushikiranganje w'Uburusiya wo kwivuna bansi Sergey Shoigu hamwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres baraganiriye ku kibazo cy'umutekano ku ihinguriro rikomeye rya nuclere gi Zaporizhia mu gihugu cya Ukraine. Uburusiya bwavuze cyo ku munsi wa mbere ko mu micungararo y'iri hinguriro habaye urubuga rw'intambara. Ubushikiranganje bw'Uburusiya bwo kwivuna abansi bwavuze ko Shoigu yaganiriye na Guterres kuri telefone ibiganiro byari bishimikiye kugukingira icyo kibanza gikomeye. Kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi ihinguriro rya nuclere gi Zaporizhia ryaragabwe ko ibitero aho Uburusiya na Ukraine bagirizanya kuba inyuma y'ibyo bitero. Amakungu afise ubwoba ko mu gihe iryo hinguriro ryotegwa hoca haba isanganya rya nuclere rikomeye cyane ku isi, nicyo cyatumye hatumwa ko inama yihuta mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ku munsi wa kane w'indwi iheze kugira yihweze kuri icyo kibazo. Ukraine yagiriza igihugu cy'Uburusiya ko kiriho kirakoresha icyo kibanza nk'ikirindiro cya gisirikare cyo guteguriramwo ibindi bitero Uburusiya bugamije kugaba kuri Ukraine hamwe no kubikamwo ibigwanisho by'Uburusiya.
Urakoze rero Yesu bigira Imana ku makuru yo hirya no hino ku isi ubaje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ejo ku munsi wa mbere William Ruto niwe yatangaje cyese ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya n'amajwi 55.5% mu gihe Raila Odinga bahiganwa yaronse amajwi 48.9%.
Mtizo kibinduka nyishi kuko wewe kugiwe gambi yiwe mugambi ya mukuru mugambi yise bottom up sikura kwa mugambi ukuduza abari hasi bakuru tuzi buto buto.
Uwo ni Dieudonné Ndayishimiye umurundi kurikiranira hafi politike muri Kenya. Ejo ku munsi wa mbere tariki ya 15 y'ukwezi k'8 mwaka 2022 abategetsi bo muri Republika ya Demokrasi ya Kongo batangaje ko abasirikare b'Abarundi binjiye muri ico gihugu kwifatanya n'igisirikare cyaho mugamba ko kugwanya ibigwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Ku munsi wa mbere William Ruto niwe yatangaje ucese ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya n'amajwi 55.5%, mu gihe Raila Odinga bahiganwa yaronse amajwi 48.9%. Mu kiganiro mugenzi wacu Timishimwe yagiranye n'umunyakenya w'umuhinga mu bya politike Dr. Moses Tofa yavuze ko igoye kumenya icy'insinzi ya Ruto ivuze ku banyakenya kuko urundi ruhande rutaremera ko gwatsinzwe.
I think the most important thing here in terms of what that victory means is
ndatekereza ko ikintu cy'ingenzi cyane ukurikije iki insinzi ivuze ari ukumvikana ku byayihuye. Ndumva ikintu gikomeye ari uko abakandida bombi bari bahanganye bemera ibyavuye mu matora. Rero ku kibazo cy'amatora hari ikintu twita kwemera gutsindwa, umuntu watsinzwe akemera ko yatsinzwe. Ibyo biba bivuze ikintu gikomeye cyane kuko bituma icyo gihe uwatsinzwe adahangana. Rero kugeza ubu ntago birasobanuka iki insinzi ivuze kuko ubu tugomba kwitegura ko bishobora no kujya mu manza mu gihe uwatsinzwe yaba atemeye ibyavuye mu matora. Aho rero niho twaba twizeye ndetse tunabona iki insinzi ivuze, ariko kugeza ubu ibyo nabonye mu binyamakuru insinzi irizihizwa mu gihugu hose, ariko biranumvikana ko hari umubare muto w'abanyakenya batabyishimiye. Rero nakubwira ko mu magambo make uko bitarasobanuka neza biraterwa n'uko urundi ruhande rwemeye ibyavuye mu matora.
It will depend on where whether the other political actors are going to accept the outcome of this election.
Ubwo Ruto yiyamamazaga hari ibyo yemereye abanyakenya birimo guteza imbere ba rwiyemezamirimo abahinzi n'aborozi guhanga utuzi cyane cyane ku rubyiruko rudakora ndetse no kugira umubare byibuze wa kimwe cya kabiri cy'abagore mu buyobozi ubu rero aratowe abaye perezida ukeka ko ibyo azabikora cyangwa ni ururimi rw'abanyapolitiki bakoresha biyamamaza
Yeah, look, if you look at Ruto, he presents himself as somebody who emphasized the question of working hard, you know, the hustler nation.
Agaragara nk'umuntu ukora cyane ukorera abanyagihugu ntekereza ko ibi atabivuze nk'umuntu washakaga gusa umwanya ibyo yavuze azabikora ariko nanone tugomba kumva ko ibintu byose abanyapolitiki bavuze ko bazakora biyamamaza atari ko byose babishyira mu bikorwa ubona afite ubushake ariko nk'uko nabivuze kugira ngo bigerweho bizaterwa n'uko uruhande rwatsinzwe kwara cyane cyane uheriye kubyo yigize gutangaza aho yumvikanye avuga ko adashaka politiki yo gukorana mu ntoki yemeye gukorana n'abandi banyapolitiki ariko kugira ngo abyemeze nuko leta ye izabanza gukora ibyo yasezeranije abantu nicyo kintu cy'ingenzi mbona ikintu mbona gikomeye ni ugukora ku buryo abanyakinya bose basenyera umugozi umwe bagakora bose bafite intego imwe ibyo natabigeraho azabatsinzwe bizamukomerera cyane kabone nubwo yagaragaza ubushake bwo gutanga cyangwa kugeza ku bantu ibyo yabemereye abatishimiye ibyavuye mu matora nabo agomba kutabibagirwa akabereka ko abanyakinya ari umuntu umwe bagomba guterana imbere nta mwanya w'intambara no gusubiranamo rero ndumva ko afashe iki cyerekezo yazagera ku ntego ye yo gutanga ibyo yemeye
I believe that you will be able to deliver on those particular promises.
Moses Tofa, umunyakenya w'umusesenguzi mu bya politiki, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi rya Amerika.
Thank you so much for having me.
Tukivuga kuri inkuru mugenzi wacu Venice Nshimiyimana yavuganye na Jean Bosco ku bwayo murundi akurikiranira hafi politiki ari ku mugwa mukuru Nairobi amubwira ko insinzi ya William Ruto yakiriwe.
Perezida William Samuel Ruto ahejeje ubunyene gutangazwa ko ariwe yatsinze aya matora nk'uko mwarimu bivuze ahejeje gushyikiriza ijambo ryiza ryashimwe n'abantu cyane kuko wumva yagerageje kugaruka avuga yuko uwo bahiganwe ariwe Raila Odinga ko amushimiye cyane ku bikorwa bagize iminsi barimo byo kwiyamamaza ati twatanze imigambi ku banyagihugu none bahisemo gutora imigambi ati nemeye ko mu butware bwanje nzokorana na bose ati nabo muri opposition n'abashyize inyuma cyabaye ikintu cyiza abantu bashimye kuko ntabwo yavuze imvugo nk'iyo twagiye tubumvana mu bihe by'imyamamazo yerekanye ko koko adashyize hambavu uwo yatsinze ikindi yavuzemo cyashimishije abantu cyane yavuze ko umukuru w'igihugu yahahora basanzwe barongoranya igihugu kwa mushimira cyane imyaka 10 bamaze bakorana kandi ko azohora mwubaha kandi atazogaruka muri byakahise yavuze mu ijambo ko atazogaruka mu byakahise agiye ahubwo kuraba imbere
none aho ngaho utuye Dagoretti n'ahandi hirya no hino mu mujyi wa Nairobi abantu bifashe gute barabyina insinzi umwuka uhari umeze ute
umva ubu ndakubwira tuvugana mvuye ku irembo na tembereye ndaraba amabarabara yuzuye abantu bari kuzina mu mihanda bafite ibyatsi mu mabarabara ni ukuvuga hari umunezero utoroshye ubona amapikipiki ahita yiruka bafite imitamana bari gukora celebration kabisa baranezerewe cyane biboneka ko bari biteze cyane uyu munsi
aya majwi atangajwe nyuma y'amasaha menshi abantu bategereje wabibonye hari na bamwe mu bagize kare akanama gashinzwe amatora bane batari aho amajwi yatangajwe hari batatu gusa bivanyeho batangaza yuko batemera amajwi atangajwe nubwo bwose bari muri ako kanama ibyo bisobanura iki
ugiye kuraba uko vyatanguye kuva bakiriko baraharura aya majwi byagiye biboneka ko aba bakandida babiri bagenda babanga abantu tanwe mbere hakagiraho abantu twokubaza tuti twabona yuko bari busubiremo atauri bushikane 50% guteranya umuntu umwe ariko ugiye kuraba uyu munsi aho uwongoye akakanama yavuga ko aza gutangaza saa 9 byaboneka ko hari ikintu kitariko kiragenda neza byaboneka ko batariko barumvikana bari abasanzwe bagize akajya kanama nk'uko arindwi ubwo rero tumaze kubona yuko hariho bamwe bavuze bati ibiza gutangazwa twebwe n'ibituraba kuko hari ibyo tutumvikanye ko ntibyadutangaje ko twari twibagiwe tuti uyu mwanya ni uw'iki ubu rero ikintu umuntu uwo ari we wese yokwibaza ugerageje gusesangura ukaraba nuko umuntu wese yokwibaza mbega amajwi atangajwe na batatu kuri barindwi ubwo bihava bigenda gute biragaragara ko nkuko tubimenyereye ubwo Raila Odinga ari butware ibirego kumbure muri sentare hanyuma barorere imbere yuko uwatangajwe azorahira icyo sentare iza kuvuga ku birego azoba yatanze hanyuma abantu naho bariko baranezerwa iyi Kenya irafise ukuntu usanga ibice bitandukanye ugasanga akarere runaka barakunda umukandida runaka akandi karere barakunda umukandida runaka hafi aho ntuye jewe ugiye no kuraba no mu majwi bagiye bavuga Ruto ari imbere cyane ariko hari akandi karere kari kure yacu nkaho bita za Kisumu nkaho bita Kibera n'ahandi hatandukanye ubu aya masaha aratekanya abantu ahubwo barasavuye nibaza ko naho tutarabimenya bashobora nabo gukora ibindi bitandukanye no guserebra icyo twatwiteze nuko Raila Odinga nawe yarakwiye kugira icyo avuze kugira ngo abamukurikira nawe bamenye imyifato bari bufate akugeza ubona cyaravuga
uvuze Raila Odinga ariko hatangarijwe amatora hari William Ruto wenyine Raila Odinga ntabwo yahageze bisobanuka gute kuba we atarahari
ugiye kuraba Raila Odinga ubwa mbere yiyamamarije kuri intebe y'umukuru w'igihugu ndabona bugize gatanu no mu buheruka naho nyene aho William Samuel Ruto yari yamamaje ari kumwe na Uhuru Kenyatta naho nyene batangaza kubera ko ubundi IEBC yabanze kamenyesha abakandida imbere yuko batangaza bakabahamagara ati muze bimeze kugira ngo umuntu aze yiteguye azi ikimuzanye kenshi Raila ntakunda kuza n'ubuheruka ntiyaje biragaragara yuko nuno munsi tumaze kubona ataje twahise tumenya ko ibyo byose atari we baza gutangaza
Bosco kugayo umushyenguzi mu bya politiki ndagushimiye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika
turabandanye kubashikiriza ukuntu abanyakenya hamwe n'abahinga bakurikiranira hafi politike muri Kenya bakiriye ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu mugenzi wacu Oriane Tangishaka yavuganye na Dieudonné Ndayishimiye umurundi akurikiranira hafi politike muri Kenya akaba kandi aba muri ico gihugu Ndayishimiye yamubwiye ukuntu ibintu byari byifashe mu ntara ya Kiyombo muri Kenya inyuma yo kumugwi ujejwe gutunganya amatora utangarije ko William Ruto ariwe yatsinze ayo matora
nkuko bivuze nivyo nga muri Kenya uturere turatandukanye nkuko uturere dutandukanye niko buri karere buri mukandida ari populaire muri ako karere ego bo akarere mirereyemwo asanzwe ari muri Central Province o umuntu asanzwe ari populaire yari uwaramutse uwatsinze ari William Samuel Ruto Onyine we yasanzwe ari populaire mu karere ka Kiambu ego
hari icyo bari bamwiteze ko cyane nk'iyo aje mu kwiyamamaza cyangwa ariko araganiriza abanyagihugu babona ko bifuza ko ari ikiyo bakorera ngaho muri ako karere cyangwa mu gihugu muri rusange William Ruto yabemerera iki
bamwiteze ko impinduka nyinshi kuko wewe kubwiwe mu migambi yiwe umugambi nyamukuru ari umugambi yise bottom up bisigura ko ari umugambi wo gufasha wo kuduza abari hasi bakora utubuzi buto buto kugira ngo baronke kwibeshaho mu buzima agafata karorero kiwiwe kaho yavuye kaho yatanguriye akavuga yuko watavukiye muri presidence na Uhuru Kenyatta akavuga yuko wewe yavutse ya byawe numwirimizi umworozi rero na akavuga ati aho ngizi byavuye gukora cyane rero akavuga ati nipfuza yuko umuntu wese afite umwete gukora ni byiza yuko ndamuteza imbere tumukure hasi tumuduze hejuru aduge kabisa mu buzima donc ni yise bottom up kuduza akaba agafocusinga gose kuri kuba kenyezi badazo utuntu duto duto nk'aba mama abo yita ba mama mboga akaja abandi ni abakora ubuzi bwo gutwara moto kenshi muri mukwiyamamaza kuriwe yiyegereza abantu bato bato
none abandi batamutoye kumbura bashaka ko ari Raila Odinga atsinda aho bari amakenga bo baba bafise mu mutekano wabo ko tuzi ko muri kahise habaye imvururu mu bihe by'amatora akumbure n'ukuntu Raila Odinga atanaje aho batangaza ibyavuye mu matora kuri mwebwe byo babisigura iki ho bari amakenga kubijanye n'umutekano
oya ayo makenga rero turabona nakaruru duhereyemo akare duhereyemo kakiyambu mu mateka y'ibiro byigeze byagira ba muri Kenya ibintu bije nizigeze bihaba nigiye sinzi ngari kubera bage kesho bagenda bararonga barinda baratsinda ariko sinabisubifatira kuri ico onye usahamye arantu watekanye kuva kera bo mu karere mererembo ezinaje ntabwo tuvyibaza abatatu abatoye ruto abatamutoye bose baratekanye kabisa ico kibazo nta numwe afite ubwoba kuri ico onye
turumva ko yemereye abantu bato batakuzoba duza bo bahimbaje gute cyane turabiye nko kuri abo bavuze abamotare abo ba mama mboga bo bahimbaje gute bacumva ibyavuye mu matora
ego byabahimbaye gose baryohewe bamwe umva habaye gusimbagurika of course nitushobora kuvuga yuko biri final kubera uradzi yuko bisaba ko nuzenya senari nkuru ko ibanza ivyemeza iyo meze cyangwa mu matora mu matora aherutse ya 2017 niho narindi byarabaye gucyonye abantu basimbaguritse gucyonye baryohewe kubera ibyavuye mu matora hanyuma senari kivuga ati amatora asubigwemo amatora cyarasubigwamo ariko ezumake uko abandi nyine yubatswe kandi gutsibashe batsinda mu nyuma urumva yuko nibi inye of course baracelebrating baragiwegwa kubyabaye barahimba bariko barahimbarwa kubyabaye nawe tutaramenya ingingo iza gufatwa na sentare yemeza cyangwa yaka na matora kuno bya kumiyagenze
Dieudonné
bizovana kandi no kuba no kubitwa ko batakaze nibaza kwitwara ego
birumvikana Dieudonné ndayishimiye umurundi arangura imigambi yiwe muri Kenya ukaba kandi ukurikirana hafi politike y'igihugu turagushimiye cyane
Wanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Wanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Wanyu mu ntara ni cyanyu
rero ku munsi wa mbere itariki ya 15 z'ukwezi k'umunani mwaka 2022 abasirikare b'u Burundi binjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwifatanya n'igisirikare cya Kongo mu rugamba rwo kurwanya imigwi yitwaje ibirwanisho ikorera mu ntara ya Kivu yo mu manuko nk'uko byatangajwe n'abategetsi bo muri Kongo inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira
amakuru y'ijwi rya Amerika rikesha umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri Uvira Lieutenant Makie Longo avuga yuko Burundi binjiye muri teritwari ya Uvira barahitwa rubirizo mu kibuga cya Rusizi binjiye mu rwego rw'itsinda ry'ingabo z'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba kandi ko bazakorana n'ingabo za Kongo mu kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho iri mu ntara ya Kivu yepfo
so depuis lundi 15 août 2022 que le contingent de forces de défense du Burundi est entré officiellement en République démocratique du Congo dans la zone de responsabilité du secteur opérationnel Sokola.
Yagize ati kuva kuri uyu wa mbere tariki ya 15 y'ukwezi k'umunani mwaka 2022 nibwo itsinda ry'ingabo z'u Burundi ryinjiye ku mugaragaro muri Congo mu karere ka gisirikare ka Sokola de. Iri tsinda ry'ingabo z'u Burundi kuri ubu ziherereye mu kigo cy'amahugurwa cya Rubiyizi kandi ryaje mu rwego rwo guhuriza hamwe ingufu zishyigikiwe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba mu rwego rwo kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho. Andi makuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu basirikare bari mu kibaya cya Rusizi yemeza yuko ari abasirikare 630 bo mu Burundi binjiye muri Congo banyuze ku mupaka w'uvugizo uri kuri Kiriba. Gusa kwinjira muri Congo kw'abo basirikare b'u Burundi bamwe mu bagize sosiyete sivile zo mu kibaya cya Rusizi ntibabyakiriye neza kuko bashinja ibisirikare byo muri ibi bihugu ko nabyo bishyigikira imitwe yitwaje ibigwanisho. Bernard Kadogotondo ni umuyobozi wa sosiyete sivile mu kibaya cya Rusizi yagize ati
ni Burundi nibatu banayisekirize teritwari ya Uvira na Fizi.
Aba Barundi nibo bateza umutekano muke muri teritwari ya Uvira na Fizi. U Rwanda nirwo ruteza umutekano muke mu ntara ya Kivu ya ruguru yose, naho Uganda nayo iteza umutekano muke muri za Ituri. Abo bantu ntibaje neza iwacu kuko aribo bateza umutekano muke, kuko umuntu ntiyakwatsa umuriri wawe namara ngo ariwe ujya kuwuzimya. Bamwe mu baturage batuye mu turere twibasiwe n'intambara twa Fizi, Uvira na Mwenga hari icyo basaba izi ngabo z'u Burundi zinjiye muri Congo gufatikanya na FARDC mu kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho.
Ntibaze bakore neutralite donc bagarura amahoro mu karere, abaturage bahinge, abaturage batahe bahinguke, abaturage basubira iwabo, basubire mu mihana yabo. Ega bari bagabo nimba baje bakaza baje guhagarara hagati y'abaturage bagatanga amahoro mu karere k'ibiyaga bigari je ne vanta kibazo kirimo, ahubwo tugiye kugira inyungu nimba reelema misiyo bahawe bazayikora kuko bayihawe. Icyifuzo cyacu nuko boza batabogamye, nuko boza badafite uruhande babogamiyemo bagahagarara hagati y'amagroupe arme donc bakayademantela badashingiye ngo nabangaba cyangwa nabangaba.
Ingabo z'u Burundi zinjiye ku mugaragaro muri Congo mugeze icyaragazi yakana yuko zitari ku butaka bwa Congo mu kurwanya ishyamba z'abarundi za Red Tabara, nubwo byagiye bisohoka mu maraporo y'inzobere za Runi. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika.
Ijoti zacu ndabashimiye ko mwakurikiranye aya makuru. Mubandanye mukurikira programu za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire ibihe byiza.
Yeah.